Radio i Sud America. Radio izwi ya Amerika lebandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Washington DC miriwe neza nshuti muteza amatwi mukumwe na Fidel Niyongabo
Thomas Kamirindi nanjye temo ishimwe
tubahaye ikaze mu biganiro byacu makuru. Imirimo y'abarundi baba mu Bushinwa isaniya hagaze yose kubera virus ya corona.
Nari kwigira ntava mu mucumba sanze mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwa mu bimizuga nta bantu bakita ariko nabandi bose tuvugana rwa yuko ugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga canke abashinwa batarafatwa n'iki kiza cino ngwara.
Uyo ni Bizimana Ernest umwe mu Barundi biga mu Bushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa cemeza ko hafi y'abantu 10,000 bamaze kwandura umugera wa corona, 213 warabahitanye.
Urubanza rwa President Donald Trump muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushobora kurangira vuba.
Ni dore nyamakuru yo hijyano hino ku isi duhere kuyerekeye ikiza cha virus ya corona. Igihugu cy'Ubushinwa cemeza ko hafi y'abantu 10,000 bamaze kwandura umugera wa corona. Umugera maze guhitana abantu 213 mu Bushinwa, aho yadukije mu mpera z'umwaka uheze. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ikwiragira ry'umugera wa corona ku isi ari ikibazo cerekeye amagara y'abantu cihutirwa mu makungu. OMS ivuga ko ico kibazo gisaba ko makungu akorera hamwe mu kugitorera inyishu. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yagabishije abanyamerika kutaja mu gihugu cy'Ubushinwa, yasabye kandi abanyamerika bari mu Bushinwa muri iki gihe kuva muri icyo gihugu. Ubwongereza bwemeje uno munsi kwa gatanu ko abantu babiri ba mbere banduye umugera wa corona bamaze kwemezwa. Abantu bavuga ko bari mu muryango umwe ariko bakurikirana n'abajejwe amagara y'abantu muri iki gihe. Ibihugu by'Ubuhindi na Philippines navyo nyene vyemeje abantu ku rutonde rurimo ibihugu bya Australia, Canada, Finland, Ubudagi, Hong Kong, Ubuyapani, Nepal, Singapore, Korea y'Epfo, Thailand, Emirat Arab Uni na Vietnam. Umugera wa corona wiyadukije ubwa mbere mu gisagara cha Wuhan kiri mu ntara ya Hubei mu Bushinwa.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rwa President Donald Trump muri Sena rurakomeza. Mu kanya abasenateri barakora itora ryo kwemeza niba ari ngombwa cyangwa niba atari ngombwa guhamagaza abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya mbere yuko bajya mu itora. Ikinyamakuru New York Times kimaze gutangaza mu kanya ko mu kwezi kwa gatanu 2019 Perezida Trump yategetse umujyanama we mu by'umutekano John Bolton kuvugana kuri telefone na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kugira ngo amusabe amaperereza kuri ba Biden. Iki kinyamakuru cyemeza ko Perezida Trump yabimutegetse mu ruhame rw'abandi bajyanama be, ntabwo rero bari biherereye. Ibyo ni amezi abiri mbere y'ikiganiro kuri telefone cya Perezida Trump na Zelensky mu kwezi kwa karindwi 2019. Ikiganiro nicyo cyabaye intandaro y'amaperereza y'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite yabyaye ikirego ubu ngubu Perezida Trump arimo aburana muri Sena. Abademokrate barega Perezida Trump ko ashaka muri Ukraine amakuru mabi yo guharabika Joe Biden. Joe Biden wigeze kuba vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umudemokrate, ubu ngubu arahabwa amahirwe menshi ko ari ushobora kuzahagararira ishyaka rye mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11 gutaha. Bityo rero Perezida Trump ngo akaba ari we umuteye impungenge cyane akamushakaho amakuru mabi yo kumuharabika rero kugira ngo abone uko amutsinda. Abasenateri b'abademokrate bashaka cyane rwose ko John Bolton aza gutanga ubuhamya mu rubanza imbere ya Sena, nyamara ababisesengura bemeza ko nta mahirwe abademokrate bafite. Ni 47 mu gihe abarepublikani mu ishyaka rya Perezida Trump ari 53. Kugira ngo Sena yemeze guhamagaza abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya hakenewe amajwi byibura 51. Ni ukuvuga rero ko abademokrate bakeneye byibura amajwi 4 y'abarepublikani. Ariko rero nyuma y'iyi nkuru y'ikinyamakuru New York Times, ntawuzi ikiri bukurikireho, ntawuzi niba iyi nkuru rero iza guhindura abasenateri bamwe na bamwe. Aba babisesengura basanga ko itora ry'uyu munsi riramutse ryemeje ko nta batangabuhamya bashya bakenewe rishobora gukurikirwa vuba n'irindi ryo kwemeza ko Perezida Trump ahamwa n'ibyaha cyangwa se ko ari umwere, bityo urubanza rukaba rurarangiye. Ariko rero iritora nyine nukuritegereza nta uramenya uko biri bugende ntawavuga ngo urubanza rurangira uyu munsi ruzarangira ejo cyangwa ruzarangira mu cyumweru gitaha nukubitegereza
kuri uwa gatanu impundu zavuze ko bari bashyigikiye ku Bwongereza buva mu muryango w'Uburayi nyuma yuko benshi bemeza ko ari uburyo bwo kwitwa igihugu kigenga ibi bigezweho nyuma y'imyaka igera kuri 27 byananiranye umwe mu baharaniye ko Ubwongereza buva muri uyu muryango Nigel Farage yabwiye abadepite ko yari insinzi ikomeye ku gihugu nyamara ibyo yita insinzi namarira ku Bwongereza bagera kuri 1.5 million baba mu bihugu byo mu Burayi bavuga ko bibateje amahirwe yo kwitwa abanyaburayi umwaka ushize mu gihe byagaragara ko Ubwongereza bushobora kuva muri uyu muryango w'Uburayi nta masezerano asinywe byateje impagarara ku bantu baba mu bindi bihugu byo kuri uyu mugabane bavuga ko bashobora kutazabona amafaranga yabo yo mu zabukuru cyangwa se agafatirwa n'ibyo bihugu cyangwa akaba yatagaciro hari nabumvaga ko bizababuza uburenganzira bwabo bwo kwivuza
Radio Isi America i Washington DC Muri Afrika abantu batatu bishwe mu gitero cy'umwiyahuzi cyakozwe n'umwana w'umukobwa ku ishuri rya Kiislamu mu buraruko bw'ubusiruko bw'igihugu cya Nigeria cyo gitero kivuga ko gifise ibimenyetso by'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram cyabaye ku muhinga wa kumusi wa kane ahitwa Muna Dalti mu micungara w'imbwa mukuru wa leta ya Borno Maiduguri umwana w'umukobwa yakoze ico gitero yegereye umugwi w'abana b'abahungu bari bagiye kurangiza ivyigwa arituritsa n'amabombe ari hafi ya ari hagati yabo yishe batatu muri bo akomeretsa abandi bane igihe gito imbere yaho uwundi mwana w'umukobwa afise imyaka nk'iyo y'uwa mbere yarinjiye mu nzu iri hafi yaho araturitsa amabombe yari yambaye yakomerekeje umuntu umwe imana yarakinze ntihagira uwasiga ubuzima ariko iyo nzu ico gitero cyakozwe ko yarasenyutse yose aba muri iyo nzu bari hanze bariko baganira n'ababanyi abo biyahuzi bashikiye icarimwe hanyuma baratandukana kugira bateri ibibanza bitandukanye ivyo bibanza abantu bakunda kuba barimwo bugorovye vyaratebwa katariga ke na biyahuzi bavugwa ko ari abo mugwi Boko Haram Umushikiranganje jeje rw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yasubiye kwerekana no musiko wa gatano kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye igihugu cha Ukraine hari mu rugendo yagize muri Ukraine no musiko wa gatano igihugu cabaye kibazo nyamukuru mu rubanza rwa President Donald Trump kuvyaha vyuko yoba yagerageje kuremera ico gihugu kugira cugurure itohoza ku mukandida w'umudemokrate Joe Biden bashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu mpera z'uyu mwaka Mike Pompeo ari ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev no musiko wa gatano yatangaje ko igihugu cya Ukraine kiriko giharanira ubwigenge demokarasi n'iterambere ari igihugu kiri mu nzira nziza yatangaje ko Amerika itazodohoka kukwiyemeza kwayo kuvyerekeye gufasha Ukraine muri iyo nzira Pompeo yahakanye uno munsi wa gatano ko kubangira kumfashanyo y'igisirikare yari genewe Ukraine n'urugendo rwa president w'icyo gihugu Volodymyr Zelensky i Washington bitari bifatiye kwitoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden Pompeo ni umutegetsi akomeye cyane serukira Amerika agendeye igihugu cya Ukraine kuva President Trump yagirijwe ko yarondeye kuremera President Zelensky kugira yugurure itohoza kuri Biden n'umuhungu wiwe inama nshinga amateka igashikiriza inama nkenguza amateka ibyagirizo by'uko yakoresheje nabi amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu ku nyungu za politike ziwe bwite no kuba yabaye intambamye ku bikorwa by'inama nshinga amateka Mwandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mushobora kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu akaburungu.com
Amakuru mu biyaga bigari tuyahere mu Rwanda ho leta ivugana n'abanyarwanda bari mu Bushinwa ku cyorezo cya virus ya corona kandi bavuga ko kugeza ubu ngubu nta kibazo kiraboneka ntabwo rero leta y'u Rwanda iteganya gucyura abanyarwanda bari mu Bushinwa asumuta kaboyi arabitubwira
Ikiganiro Ministeri y'Ubuzima na Ministeri y'Ubanyi n'Amahanga bahaye itangazamakuru kuri uyu mugoroba bemeje ko nta muntu n'umwe uragaragara mu Rwanda ufite virusi ya corona. Ministeri y'Ubuzima isaba Abanyarwanda gukomeza kwirinda kujya mu bihugu yagaragayemo n'ugiye akitwararika cyane. Ministre w'ubuzima Dr. Diane Gashumba avuga ko indwara imaze gufata indi ntera nkuko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yemeza ko yabaye icyorezo gihangayikishije isi.
OMS umuyobozi w'iryo shami Dr. Tedros yatangarije isi yuko iki kibazo noneho gifashwe ku rundi rwego, gifashwe ku rwego rw'ibibazo bihangayikishije isi. Icyo gisobanuye ni ukuvuga ngo ikibazo cyabaye Kigali ntabwo kigomba kuba igihugu kimwe, tugomba kwifatanya n'igihugu cy'Ubushinwa cyane cyane ko ari n'igihugu cy'inshuti cy'abavandimwe, ariko nanone tugashyira hamwe imbaraga kugira ngo cye gukomeza gusakara, kugira ngo buri gihugu cyumve ko iki kibazo kikireba twe kugihariraho kiri.
Hashize iminsi humvikana ibihugu by'amahanga bicyura abenegihugu babyo cyangwa se bikabasaba guhita bataha. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Urujeni Bakuramutsa yavuze ko binyujijwe muri ambasade y'u Rwanda mu Bushinwa, Abanyarwanda ba mu ntara ya Ubeyi barimo kugirwa inama kandi kugeza ubu nta munyarwanda urandura iki cyorezo. Leta ikavuga ko nta gahunda ifite yo kubacyura muri ibi bihe.
Ntabwo uyu munota tuvuga ngo ikihutirwa ni ukuzana abantu bacu bari hariya, kuko dufitiye icyizere Leta y'Ubushinwa n'ibyirimo gukora. Uko duhana amakuru bimeze neza, uko bavura abantu, uko babashishikariza kwivuza hakiri kare, kandi n'abantu bacu bariyo abenshi n'abantu bagiye kwiga, n'abantu basobanukiwe, n'abantu bitwaye neza, bafite kumva, bafite kumvira inama babagira. Tuvugana nabo umunsi ku wundi, hari umurongo uhari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yafunguye, ambasade yacu yabakurikirana umunsi ku wundi, ndetse no kubaha counseling, kubabwira ngo be kugira ubwoba, kuko akenshi ubwoba nibwo butuma umuntu akora n'ibidakwiye gukorwa. Ubu rero bimeze neza, ntabwo turagera kuri kuba twatekereza ngo ikihutirwa no kubaza.
Minisitiri w'ubuzima kandi yasabye Abanyarwanda gukomeza kurangwa n'isuku mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara. Leta y'u Rwanda ikavuga ko yashyize imbaraga cyane mu kurinda Abanyarwanda,
kongera imbaraga ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe, byaba mu mubare w'abantu, byaba mu bumenyi bwabo, byaba mu ikoranabuhanga. Uwo muntu wese uje agendera igihugu cyacu aho yabaturutse hose, kuko isi yabaye nto abantu bagendererana aho yabaturutse hose, haba mu Bushinwa haba handi, hari ibibazo abazwa. Ubundi murabizi ko dufiteyo ibikoresho byo gupima umuriro, hari n'abajya baza bakatubwira ati ntabwo badupimye umuriro, kuko ni ibikoresho by'ikoranabuhanga umuntu ashobora no kutabona atitegereje neza, ariko burya iyo umanutse Kanombe byanze bikunze ibyuma bigufata umuriro.
Leta y'u Rwanda yanafashe ingamba zo kuba ihagaritse ingendo za kompanyi y'indege ya RwandAir. Ubusanzwe indege yajyaga mu Bushinwa gatatu mu cyumweru, cyane cyane abacuruzi bo mu Rwanda nibo bakundaga gukoreza ingendo. Leta yari imaze iminsi ishishikariza abacuruzi b'Abanyarwanda kujya bajya kurangurira mu Bushinwa, n'abafite amikoro make yabasabaga kujya biteranya bakajya kurangurira mu Bushinwa nyuma y'aho ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Uganda buhagarariye. Leta ivuga ko iki kibazo kizagira ingaruka ku bacuruzi nubwo kitareba u Rwanda rwonyine. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Imirimo y'abarundi baba mu Bushinwa isa n'iyahagaze yose kubera umugera wa corona. Ikiruhuko cy'abanyeshuri cya gitegenijwe guhera uno munsi kuwa gatanu cyongerejwe. Bizimana Ernest, umwe mu barundi biga muri icyo gihugu, yavuganye n'Ijwi rya Amerika ko Ubushinwa bwongereje inguvu mu guhangana n'icyo kiza, gusa ubuserukizi bw'u Burundi muri icyo gihugu ntacyo buratangariza abarundi bakirimwo. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Tuguma mu mazu, ntitwemerewe gusohoka. Nk'ikigo sanswe mbayemo c'ishure batwemerera gusohoka rimwe mu minsi itanu, naho nyine umuntu akagenda yambaye mask ku munwa kugira ngo ntahavure yandukirwa. Hanyuma ikindi, turakorerwa n'ibipimo by'ubushuhe ku munsi, tubikorerwa kabiri mu gatondo tubyutse n'inyuma ya saa sita, badupima yuko tuba twagize ubushuhe.
Abo baza kubapima n'abasanzwe bari ku mashure canke tubavuga ko no mu yindi mihana itandukanye hari abaganga barungikwayo bakaza bararaba ko vyifasha. Hapimwa bari ku mashure gusa no mu bigo bitandukanye vy'indaro?
Abaganga babikora, hariho igipimo kiza carakwirakwijwe mu gihugu cyose na Leta. Hanyuma rero kiyoshe gukoresha nyagipimo, abapimwa basa bari mu mashure gusa, ni ahahurira abantu benshi nko mu mabisi. Mbere yuko winjira muri bisi barabanza bakagupima icyo gipimo, mu mametro n'ahandi hantu hose nko mu bwinjiriro bw'amasoko manini manini ajya yitwa supermarché, barabanza bakagufata ibipimo. Si ukuvuga ngo ni ku mashure honyine gusa.
Hanyuma ivyo vy'ukurutonde rwanyu, urumva ko uburuhuko bwagomba buhere, ariko bavuze ati turabongereje ku mwanya mukurindira yuko ico kibazo gikemuka. Ibindi bikorwa bindi bitandukanye birabandanya ukuri kwamye mu bisagara bitandukanye vy'Ubushinwa?
Bisa nkaho ibindi bikorwa bisa n'ibya pararanganye, ntibiriko birabandanya nk'uko byahora. Iki gisagara nsanzwe mbayemwo ubu usohotse hanze, nta ruja n'uruza rw'abantu ruhari. nibyo jewe naraheze nk'imisi irenga 5 haraheze indwi ntava mu cumba sanze mbayemo ariko ndabiye mu idirisha ntagwa mu miduga nta bantu bahita nibyo ro bigaragaza yuko ibikorwa ngaha mu Bushinwa bisa n'ibyagize intambamyi ibigi iri nkuko byari bimeze yewe nta nahantu namubona ngo ubone isoko ziruguruye cyangwa ingwiki ugerageje kubiraba niyo twe turavuga n'abandi barundi bari mu bindi bisagara je sanze mbaye mu bisagara kiri mu buraruka bushira ubuseruko bw'Ubushinwa ariko n'abandi bose tuvugana rwa yuko bugaraniye mu mazu yaba abanyamahanga cyangwa abashinwa batarafatwa n'iki kiza cino ngwara
nta murundi nta munyarwanda ariko avugwa muri abo baba baramaze gufatwa
si n'umurundi cyangwa umunyarwanda gusa ariko ku mugabane wa Afrika nta muntu n'umwe turigera twumva uwo muri Afrika arafatirwa mu iki gihugu uretse rero mu barundi mu banyarwanda hoho nta n'umwe turigera twumva icyo kibazo
icyo gihugu cy'Ubushinwa biramenyerewe yuko hari abantu baza kuhakorera imirimo itandukanye na cyane cyane y'ubucuruzi baba bava mu Rwanda baba bava mu Burundi cyangwa baza bava ku mugabane wa Afrika hari ico ubona gitangwa amakuru atandukanye cyo bakivuga yuko abantu bariko baragabanuka cyangwa iki baradoma kuri utoki kuco bakiri ko kiraza nk'ingaruka mbi ku bucuruzi
ibyo byo ntawo bideha kuko Uburundi n'u Rwanda na cyane cyane mu Burundi aho usanzwe mvuka abarundi baza kurangura ino muri Chine ni benshi cyane na twebwe turi ino twakunda gufasha nk'abadandaza bato bato badasanzwe bashika nk'ino tukabaranguza ibintu rero nta myaka tukiriho ngo dusoke kandi tugende kubafasha kurangura ibyo bintu nibyo byumvikana ko bica bigira ingaruka ku budandaji bw'ibihugu
hari ibihugu bitandukanye bimaze gukura abanyagihugu babyo ngaho mu Bushinwa hariho nka Amerika hariho nk'Ubuyapani n'ibindi userukize bw'Uburundi ngaho mu Bushinwa hari ico bubabwira kuri ico kintu kijanye no gukubatahukana canke izindi ngingo ziriko zirafatwa ku Barundi baba ngaho onye n'abandi
kuva iki kiza cingwa ragitanga kuvuga ngaho mu Bushinwa ubuserukize bw'Uburundi ngaho bisanzwe tubaye nta kintu baratubwira ariko turacyabirindiriye turacyabyitetse kumbure gishobora kubaho ariko nibaza yuko n'igihe byabishitse ngo hatahukanwa abarundi canke abanyarwanda byo havura biza byerekera bajye basanzwe babaye mu mashya gisagara cya Wuhan kuko niho hantu ubona yuko ibitigiri byo kwandura biriko biravugira byiyongera cyane nayo mu basanzwe babaye mu bindi bisagara kuko turakurikiza amategeko duhabwa tukizira yuko mu minsi mike ishobora kuzuba byaragize ariko kubyerekeye ubuserukizi bw'igihugu cyacu nta butumwa turaronka turafise ama groupe dusanzwe duhuriye kimwe n'abarundi niho dukunda turaremeshanya tuka kimwe twokwigenza mu kurindira kumbure ko ubuserukizi bwacu hagira ico gushikiriza
Bizimana Ernest twavugana uri ngaho Shen Yang mu Bushinwa tugushimire kuri kano kanya uhayijo rya Amerika
namwe murakoze cyane gose
Radio Ijwi rya Amerika dusubire mu Rwanda abaturage b'ikirwa cya Nkombo mu burengerazuba bw'igihugu baravuga ko ibikorwa by'ubuvuzi byabo bibangamiwe no kutagira imihanda cyane cyane mu gihe cy'imvura umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabasuye atuzanira inkuru
Nkombo ni kimwe mu birwa binini bibarizwa mu kiyaga cya Kivu biri ku ruhande rw'u Rwanda kiri ku buso bwa kilometero kare hafi 30 n'abaturage barenga 19,000 Mu bijyanye n'ibikorwa remezo by'ubuvuzi, iyi Nkombo ifite ikigo nderabuzima kimwe gishobora gutanga serivisi z'ibanze ku barwayi. Kubo bigaragaye ko bakeneye serivisi zisumbuyeho kandi barembye cyangwa se ababyeyi babyara babazwe abo bambutswe ikiyaga cya Kivu bakabona gufata ingobyi y'abarwayi bageza ku bitaro bya Gihundwe nabyo biri mu karere ka Rusizi icyakora bitewe n'imiterere y'umuhanda Kamembe Buseka nka wangiritse cyane ku buryo mu bihe nk'ibi by'imvura ubutakiri nyabagendwa ku munsi imvura yaguyeho kuri benabo ubuvuzi busa n'ubuhagaze
namwe murebye uyu muhanda uva Buseka kugera Kamembe niho ingobyi y'ababyeyi inyura ambulance vuye mu bitaro bya Gihundwe iyo rero imvura yaguye ntabwo bishoboka kugira ngo ambulance igere hariya no kuva hano kugira ngo umurwayi ave hano bamutware bamugeze ku mazi ni ibintu bigoye kubera ikibazo cy'imiterere y'ubutaka bwacu
kumanuka imodoka ije kureba abantu usanga ari ikibazo na cyane cyane hano kuri Centre de Santé naho kumanura abantu usanga ari ikibazo ndahimwe igihe bashaka abantu bamanura abantu bakababura kabagabo ba hano baturanya na hano bakajya kubakangura mu ngo zabo harimwe igihe basanga batahibereye ugasanga ari ikibazo
izo ngorane zishingiye ku bikorwa remezo bituma batabonera ku gihe serivisi z'ubuvuzi zirateza ingaruka zirimo n'impfu kuri bamwe
iyo umubyeyi utwite cyangwa umubyeyi urikunda bamujyanye hari ubwo ambulance ibura ndetse agahasiga n'ubuzima hari kaya nk'ebyiri zabaye ku buryo ababyeyi basize ubuzima hano hafi bategereje ambulance ikaburaho inyura ababyeyi bagasiga ubuzima
njye navuye hano tuherekeje mu twageze ku mazi tutegereza ambulance nk'amasaha atatu twageze saa yine duhava saa munani turi gutegereza ambulance turayibura kubera ikibazo cy'imvura ambulance tugezeyo tubwira ko bari babuze aho banyura
nta ngaruka byagize nko ku murwayi akaba yarushaho kuremba
nyine yararembye nubwo yapfuye ariko yapfiriye ubwo igihe ariko yageze kwa muganga yarembye kubera ko twari twabuze ambulance
iki kibazo abatuye Nkombo bavuga ko kimaze igihe kirekire kandi ko nta gihe batakigeza ku nzego z'ubutegetsi ku buryo no mu nama y'umushyikirano ya 2018 bari bakigejeje kuri perezida wa Repubulika abemerera ko uyu muhanda ugomba gukorwa Kuri uyu waka nubwo Minisitiri w'Ubuzima yasuraga uyu murenge mu bukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya Ebola icyo kibazo cyongeye kuzamuka kandi
ubu ngubu hagize indembe birangombwa ko yoherezwa mu bitaro bya Gihundwe n'ibivu imaze kugwa n'iyitarwe bisanzwe ari ikibazo kubera umuhanda uri hakurya hariya udashobotse ariko noneho iyo yaguye inzu biraragahoma muntu birasaba rero ko wa Minisitiri w'Ubuzima ko ari n'ibishoboka habaho ambulance yo mu mazi yihuta ifite equipment zose za ngombwa ku buryo igihe habaye transfer kuva hano umurwayi yashoboye kugera ku mazi hakoreshwa inzira y'amazi kuko umuhanda wo kugeza bidashoboka
ni ikibazo Minisiteri y'Ubuzima yizeza ko igiye kuganiraho n'izindi nzego hagashaka igisubizo kirambye nubwo Madame Diane Gashumbu yiyobora atagaragaza igihe icyo gisubizo cyaba cyabonekeye
abaturage ba hano bafite ubwato bubambutsa bukabageza hakurya aho babasha kugera ku bitaro byo mu karere ka Rusizi ariko icyo bifuje ni umuhanda bifuje umuhanda kuko bavuga bati imvura yaguye umuhanda uranyerera ariko nanone bakifuza ubwato bwisumbuyeho ni ibintu twemeye ko tugiye gufatanya na bagenzi bacu kuko ni ibintu bikenewe koko tukareba mu mikoro dufite ibyo bintu tukabikora kugira ngo abaturage babashe kugana amavuriro bitabavune
Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko ibibazo bijyanye no kwegereza abaturage ubuvuzi biri mu by'ibanze Leta y'u Rwanda yahagurukiye Icyakugorane zishingiye ku bikorwa remezo by'imihanda bidahagije cyane cyane mu bice by'icyaro niharika bitari nyabagendwa biracyari intamba mikuru umugambi atari naha muri Nkombo gusa Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise Vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
site yacu ariyo wezi tata kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com kuno mwanya wa makuru y'inkino avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda amakuru y'inkino ategekanywa muri yindwi haravuga umupira w'amaguru havuga isozwa y'inkino zihiganwa ry'ubutwari naho kuvyerekeye umupira w'amaboko wa volleyball akavuga inkino ya inkino za kimwe cha kabiri cirangiza hamwe n'inkino ya nyuma yo guhiganirwa igikombe c'ubutwari ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru w'iwacu akurikirana inkino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda Jean-Claude Wiri Tutangwe ku mupira maguru tubwira iryo sozwa ry'izo nkino zihiganwa ry'ubutwari
Nibyo koko fidele ejo kwa gatandatu nibwo hateganyijwe imikino y'umunsi wa gatatu cyangwa se imikino isoza irushanwa ry'ubutwari rero ryatangiye kwa gatandatu y'icyumweru gishize aho rero imikino izabera kuri stade National Amahoro i Remera guhera saa saba ikipe ya Mukura Victory Sport izahura na Police FC hanyuma APR FC na Kiyovu Sport bahure guhera saa cyenda n'igice kuko nari mivuze bazahurira kuri stade National Amahoro i Remera hanyuma ubwo kugeza ubu amakipe n'isenge ari guhatanira irushanwa ry'ubutwari aho kugeza ubu APRFC niyo ya mbere mu mikino 2026 ikipe ya kabiri icyo gutwara 3 n'igitego kimwe izigamye Police ni ya gatatu itatu nayo ariko nta gitego izigamye hano mu kwa Interpol kiri kuba kanwa na wanyuma n'azeru cyangwa se ubusa bw'amanota mu mikino 2 n'umwenda bitego bitatu Fidel
Ego naho kuvyereka umupira w'amaboko wa volleyball haravugwa inkino za kimwe cha kabiri kirangiza hamwe n'inkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe c'ubutwari wobiducira ku mayange.
Eri byo koko Fidel ni kino cyo cha kabiri iteganyijwe ku munsi w'ejo ndetse na finale ubagore VTB izahura na Rwanda Revenue Authority hanyuma kavese nayo ihure na APR Volleyball Club guhera mu gitondo cya 3 hanyuma mu bagabo ikipe y'ICB izahura na Gisagara Volleyball Club guhera isaa 7 hanyuma ikipe ya REG ihure na APR Volleyball Club guhera isaa 9 hanyuma final saa 7 ku mugoroba mu bakobwa final ya mbere nibwo izaba ibaye hanyuma mu bagabo uzambikana ku makipe azaba yatsinze muri demi finale finale iteganyijwe isaa 1 z'ijoro aho rero umuntu avuga ko imikino y'ejo izaba ari amagasa cyangwa se amacuma cyane nk'uko bakunze kubivuga Fidel
udukurikiranira hafi ivyerekeye inkino yamumenyesha amakuru wacu akurikiranira hafi ivyerekeye inkino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda turagushimiye
murakoze cyane Fidel
kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twahita bafitiye muri aka kanya yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije igihugu cy'Ubushinwa cemeza ko hafi y'abantu 10,000 bamaze kwandura umugera wa corona umugera umaze guhitana abantu 213 mu Bushinwa aho yadukije mu mpera z'umwaka uheze ishyiramujije rw'amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ikwiragira ry'umugera wa corona ku isi ariko ibazo cerekeye amagara y'abantu cihutirwa mu makungu OMS ivuga ko icyo kibazo gisaba ko amakungu akorera hamwe kugitorera inyishu. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yagabishije Abanyamerika kutaja mu Bushinwa, asabye kandi Abanyamerika bari mu Bushinwa muri iki gihe kuva muri icyo gihugu.
Ubwo kandi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasenateri mu kanya nko mu minota 3 biraba bibaye saa 7 ya hano, ni ukuvuga saa 2 y'ijoro mu Rwanda no mu Burundi. Baraterana rero bakore itora ryo kwemeza niba mu rubanza rwa Perezida Trump bazahamagaza abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya. Iri tora rishobora gutuma urubanza rurangira kubera ko nibavuga ko badakeneye abatangabuhamya bashya bazahita bakora vuba hangaha, bazakora itora ryo kwemeza niba ibya Perezida Trump aregwa bimuhama cyangwa se niba bitamuhama. Bityo rero urubanza rube rurangiye, ariko nta wavuga ngo biri bugende gute kubera ko mbere y'uko abasenateri bajya gutora, ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko mu by'ukuri bimwe mu byo Perezida Trump aregwa bishobora kuba byaratangiye mbere amezi 2 mbere y'uko avugana na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky, amusaba rero kugira ngo akore amaperereza kuri ba Biden. Joe Biden niwe uteye ubwoba Perezida Trump nk'uko nyine abademokrati babivuga, ubwoba mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 kuri mbere. Iryo tora rero ni ukuri tegereza tukamenya ikirivamo.
Naho abantu abahungu abana b'abahungu batatu bishwe mu gitero cy'umwiyahuzi cyakozwe n'umwana w'umukobwa ku ishure ya Kisam mu buraruko bw'ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Icyo gitero kivuga ko gifise ibimenyetso by'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram cyabaye ku muhingamo ku munsi wa 4 ahitwa Muna Dalti mu micungara w'umugwa mukuru wa leta ya Borno Maiduguri. Umushikiranganji ajeje umigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yasubiye kwerekana uno munsi wa 5 kwiyemeza kwa Amerika kuvyerekeye Ukraine. Mu rugendo yagize uno munsi wa 5 muri Ukraine, igihugu cabaye ikibazo nyamukuru mu rubanza rwa Perezida Donald Trump ku vyaha vy'uko yoba yagerageje kuremera ico gihugu kugira cugurura itohoza ku mukandida w'umudemokrate Joe Biden ashobora kuzohiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Amerika mu mpera z'uyu mwaka. Amakuru rero n'ibiganiro tatatu bafitiye kuri isaha niho bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Dushimire ingenieur Peter Handley adufashije mu buhinga bw'ivyuma, na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarariwe na Eddie Gwema. Kuri mikrofoni ari kumwe nanje Fidel Nyongabo
na Thomas Kamirindi na team Ishimwe. Twese rero turabashimiye cyane, umugoroba mwiza, murakarama.